Iyi mwumve ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Nosa. Ndabahaye ikaze mwese.
Baragenda kurima bagaca barengana karibi bakamanuka gushika indani mu rukoko. Aho naho bashika ni harimo.
Uyo ni Tarsis niyo ngabo buramatari w'intara ya Bubanza yibutsa icyari cyatumye abanyagihugu batere kurigwa kurima mu rukoko. Iyo nkuru cyo kimwe n'indi yerekeye umwana yari yarabuze imyaka 23 mu gihe cya genocide yatowe n'umuryango wiwe. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume mwese ku maradiyo yanyu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyse.
Urakoze Oriane. Hirya no hino ku isi havugwa intambara, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi hamwe n'amasanganya yabaye ndanse. Ubwa mbere ni muri Nigeri. Abasirikare batatu bo mu nteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abasirikare batanu ba Nigeri nibo bishwe, abandi babiri barakomereka inyuma yaho baterewe bari mu bikorwa byo gukizura akarere ko mu manuko bushira uburengero bwa Nigeri. Umukuru arongoye inteko za Amerika ziri ku mugabane wa Afrika atangaza ko ibyo byabereye ku rubibe Nigeri gihana na Mali mu gace kagenzurwa na Al Qaeda nko ku birometero 190 uvuye ku murwa mukuru Niamey. Umutegetsi avuga kandi ko izo nteko ziri muri Nigeri guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare b'ico gihugu bari kubarwanya iterabwoba muri ako karere, harimwo no kurwanya abajabuka urubibe bava mu gihugu ca Mali. Mu karere naho abarwanya 8 b'abamayimayi barishwe kuri wa gatatu mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare ba FRDC na ba Leta ya Congo bariko bagerageza kwigarurira akarere ka Lubero ku birometero 300 mu buraruko bwa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Lieutenant Jules Chikudi, umwe mu bavugizi ba gisirikare muri iyo ntara, yavuze ko umusirikare umwe wa Leta yakomeretse. Anasaba kandi ko abarwanyi b'abamayimayi bashira ibirwanisho hasi. Abamayimayi n'imirwi y'abanyagihugu bahawe ibirwanisho na Leta ya Congo mu ntambara yabaye muri ico gihugu hagati y'imyaka 1998 ni mwaka w'2003 kugira abarwanye abaganda abanyarwanda bari bateye ico gihugu. Kuva ico gihe hari bamwe batigeze bakwe ibyo bigwanisha. Kuva mu ntangoriro z'uyu mwaka barongereje ibitero ku birindiro by'abasirikare ba Leta mu ntara z'uburaruko n'ubumanuko bwa Kivu. Urunani rw'ibihugu mvamakungu birongowe na Arabia Saudite byagiye hamwe mu ntambara yo muri Yemen byashyizwe ku rutonde rwirabura rw'ibihugu canke amashyirahamwe ahotera ubuzima bw'abana. Ibyo biri muri raporo isohorwa na ONU ku bana n'intambara buri mwaka. Iyo raporo yagaragaye ejo ku munsi wa gatatu higiye guhabwa akanama ka ONU kajejwe umutekano. Ayo matohoza ya ONU avuga ko mu ntambara yo muri Yemen mu bitero byakozwe mu mwaka wa 2016 ku mashuri n'amavuriro byahitanye abana 683. Abagirizwa ibyo ubwo bwizi bwa nabi n'abasirikare ba Leta ya Yemen bafashijwe n'inteko mvamakungu ku rundi ruhande n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti hamwe n'umuhari wa Al Qaeda. Mu mwaka wa 2016 Ban Ki-moon yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU yarakuye muri raporo y'uwo mwaka Arabia Saudite ku rutonde rw'abagirizwa amabi akorerwa abana, inyuma y'aho ico gihugu kivugiye ko kizoca gihagarika imfashanyo giha ONU. Abaregwa bagirizwa kwinjiza abana mu ntambara, kubica, kubaca ibihimba by'umubiri, kubanyuruza no kubashurashuza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres avuga ko amakungu atitavye uko bikwiye akamo yatewe ko gufasha amazinga ya Karayibe aheruka gushikirwa n'ibihuhusi. Inyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agende izinga rya Puerto Rico kwirabira ibyononywe n'igihuhusi, Antonio Guterres nawe ategekanya kuri wa gatandatu kugendera amazinga ya Antigua na Barbuda hamwe n'izinga rya Dominique. yasinzikajwe n'ibihuhusi byitiriwe Harvey, Irma na Maria. Oni yateye akamu amakungu ngo atange miliyoni 113.9 z'amadolari yo gufasha abahuye n'ibyo byago, ariko Guterres avuga ko amafaranga yatanzwe ari make cyane uravye ibikenewe. Turabandanya muri Mexique. Abategetsi ba Mexique bamenyesha ko ejo kwa gatandatu kwa gatatu muri amabariya batoye ikiziga ca nyuma mu bibomoke vy'amazu yabomoyewe na nyamugigima yo ku itariki ya 18 z'ukwezi kw'icenda. Umukuru w'igisagara ca Mexico, Angel Manchera, yatangaje kuri wa gatatu ko yisunze urutonde rw'abantu bari babuze, atawundi muntu bizeye kuzosubira gutora. Perezida w'ico gihugu Enrique Pena Nieto nawe yatangaje ko ibikorwa byo kurondera abantu bihagaritswe, hagiye gutangura gusanura ibyasambutse. Mwibuke ko iyo nyamugigima y'ibipimo 7 n'igice kimwe vya magnitude yahitanye abantu 369 amaze ashika 1,800 arasambuka cyane cyane ku murwa mukuru wa Mexico. Tugarutse muri Afrika kandi abantu bashika 17 barafuye, abandi 28 baracaronderwa inyuma yaho ubwato bwari butwaye abantu bashika 60 bwibiriye mu mazi ya Niger ntimuburaru kubushira uburengero bwa Nigeria. Abajejwe gutabara abahuye n'ibiza muri Nigeria bavuga ko ubwo bwato bwagonze umutumba w'igiti cyari muri urwo ruzi yarwo mu gihe imvura yari nyinshi muri ako karere.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru udushikirije. Ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo hamagarira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kwiza abanyagihugu inyigisho zo kwihanganirana mu budasa bwabo. Sindimwo ashikiriza ko leta izobandanya ikora uko ishoboye kose kugira igarukane icyizere ku makungu. Kuri uyu wa gatatu yari mu nama nshingamateka kwerekana iby'ubushikiranganji bukurira ibiro byiwe bwaranguye mu mezi 6 ya mbere y'umwaka. Mugenzi wa Jeloge Burika neza aradushikiriza iyi nkuru.
Ahejeje gushikiriza ivyakozwe n'ubushikiranganji 8 bukurira ibiro byiwe, Gaston Sindimwo yatanze amanota. Ayo manota ari hagati ya 65 na 87%. Ubushikiranganji bw'umutekano bwahawe 87% nibwo buza ku isonga mu bwaranguye imigambi myinshi, nayo buraba ibibazo vya yase bukaza mu kibanza ca nyuma n'amanota 65%. Umushinga ntaye Sindimwo yavuze ko ubushikiranganji bumukukira bwakoze neza cyane ugereranije n'ibihugu kirimwo aho bahora bagisahiriza bahagaritse imfashanyo. Bamwe mu bashinga amateka nka Gaton Rwasa nubwo bashima bacafise akababakiye.
Mbere ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, kuri ubwo bushikiranganji nashaka kubasaba hamwe no kwigisha inyigisho zo gukunda igihugu, bongere ko n'akantu ko kwigisha abantu kwihanganiranira, kuko bigaragara yuko abantu kudahuza imigambwe mu Burundi umenga biratuma bagira urwango hagati yabo gushika no kwicana bakicana. Ibindi bivuga nisunze ibiba hirya no hino, aho no muri yitwi twaraye turangije hari umuntu yishwe muri komine Mugina muri Cibitoke kumbo hamwe nizo
benizo mvo cyagira cyambere cy'umukuru w'igihugu yifuza ko zituzwa.
Muri izo nyigisho zo gukundisha igihugu no kwihanganira birimo, ko dushobora kwigisha gukunda igihugu utigishe kwihangana, tugasaba yuko aho duciye aho muciye twosaba kuko muri za nyigisho zo guhindura imigenzo no guhindura imico twofata yuko niyo kuko turazeza yuko muri kahise abantu badasanga umugambwe batasangira batagendana byari urudubi. Turasaba rero yuko umunsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo byo guhariranira mu budasa bwacu, tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu dushoboye kuvyigisha kugira ngo tubigire umugenzi.
Abandi bashinga amateka nabo babazwa n'ukuntu abafatanwe itonga barekurwa n'ubutungane.
Kubijanye n'ubushikiranganji bw'ubutungane, abanyagihugu baridoga ko inkozi z'ikibi kenshi zirekurwa na cyane cyane nk'abafatanwe ibigwanisho, bagasaba ko rero ubushikiranganji bw'ubutungane ngane kogira ico bukoze kuri ivyo bintu.
Hariho nk'abantu bafatanwe itonga, abo bafatanwe itonga kumwa karo katanzwe na bafashwe bariko barakora amadorari televiziyo ikazi kabamurika izanywe n'inzego zijeje umutekano riransenye maniko ne yumvira hanyuma bakanavyemera tagahata mugabo bahitse mu cyamanza gatoye ngo parke yabari kuye igihugu gisigaye kiraho gusabanya kuwa umushikiranganje ajejwe ubutungane ko yogikwirikira kugira ngo igihugu ntikize kirahomba gucyo
yavuze kandi kindi yicirekeye inkozi z'ibibi ziba zafatanye itonga ugasanga zarekuwe rero ugasanga n'asetemuma hariho dysfonctionnement entre abapolisi bamufashe na le ministère public ugasanga ministère public kenshi tuyibajije ivuga yuko itaronse les éléments à charge kandi yafatanye itonga ibyo nibaza ko umushikiranganje ubutungane cyo amaze iminsi akora agendera amasenari yose kugira ngo umuntu yafatanye itonga atazindire mazikenewe nibaza yuko umushikiranganje abijejwe abyumva kandi ariko arabikora turabizi
umukenguza amateka Martin Interetse we hari kindi cyifuzo yerekanye
igihugu cy'Ububiligi kirefise ambasade ngaha mu Burundi mugabo uravye kungene cigenza kiguma abagiserukira bakumana ku dossier two gushirimiza kuzimu u Burundi n'abarundi ngo biraba muri kazoza bigendana n'ababiligi igahagarara kuko ni twobandanya tugiye migendana umuntu afise ambasade ngaha mengaje kudori inkuru mbi gusa kugira aze kutumanikisha muri conseil de droit de l'homme muri conseil de sécurité umenga nta kindi kintu bajejwe atari kuduteranya n'amakuru
Gaston Sindimo asangatawe vyotera uruhagarara
yavuze igihugu cy'Ububiligi naje twivuga ko byinshi byazwi biravugwa mugabo nuko jusqu'à présent noteno kandi nabo nyene barabona yuko igihugu cyifashe kandi n'ejo tukifata atangora
ikintu gikunze kugaruka mu nama nshinga amateka n'inkenguza amateka z'u Burundi n'uyu munsi kitahaze mu kigobe nuko amategeko yigwa yandikwa mu rurimi rw'Igifaransa kandi abarundi benshi yerekeye batacumva abatowe n'abanyagihugu basavye ko yoshirwa mu rurimi rw'Ikirundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda umuryango w'umutama Sebarinda Leonard aba intarama mu karere ka Bugesera yarabonye ivyitwa ko ari gitangaza hanyuma yaho umuryango wiwe wasubiriye kubona umwana wabo Nyirambabazi Beata bari barabuze mu gihe cya genocide aho yari afise imyaka 2 se muvyara nabo bivukana basubiriye kumubona nyuma y'imyaka 23
ci tengo a ringraziare particolarmente tre persone che non sono qua ma sono mio papà Giovanni mia mamma Anna e mio fratello Gaetano
aragira ngo ashimire abantu batatu batari hano ni papa wanje witwa Yohane mama witwa na
uyu ni Jeanette Chiapero ubwo yarageze iwabo kwivuko mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera nyuma y'imyaka 23 aba mu gihugu cy'Ubutaliyani Jeanette yatandukanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 musaza we twizeye Imana Vincent yabwira Ijwi rya Amerika uko baboranye n'umuvandimwe kuri twizeye Imana ngo kizere cyare gike cyo kuzongera kubona umuvandimwe wabo
twatandukanye mu 1994 we n'umwana we w'impanga bavukanye muri 92 n'ubundi turi hari Nyamata mu bungiro na mushiki wanjye mukuru na murumuna wanjye umurikira ubwo bari bane bari hamwe na mama mu kirizi y'Nyamata ngo barapfa nyuma ya genocide gato rero twaje kumenya ko ari muri Orferina aho bita kwa Mingeti papa yari yapfakaye kurera umwana w'imyaka 2 byari bigoye mu gihe kibitekerezaho rero abagiye mu Butaliyani twese turirengero rye
umuryango wa Jeanette wakomeje gushakisha ko wazongera kubona umwana wabo ariko amahirwe agenda asigara bamakeye hashize imyaka 12 barabuze irengero rye nibwo batangiye kubwirwa ko Jeanette yaba akiriho inkuru igeze kuri Jeanette ko umuryango we wabo umushakisha ntibyamworoheye guhita yumva ko afite undi muryango nyuma y'uko uwo yari azi ari ababyeyi bamureze ageze mu Butaliyani afite imyaka 2 gusa Twagira Imana Vincent musaza wa Jeanette yemeza ko yahuye n'ibibazo bikomeye ashakisha mushiki we
muri 2010 nibwo nabashije kubona email imwandikiye arambwira ati ibyumbwira ndumva ntabyumva icyo rero cyabaye igihe cy'uko numva ko koko bishoboka ko byaba atari cyo gihe ndavuga nti buriya niba ariho akaba ariwe nanjye nkaba ndiho tuzabona muri kwezi kwa kane nibwo yambwiye ati wigeze kunyandikira umbwira kuri umuvandimwe nari umwana sinabyumvaga ariko uyu munsi ndashaka kumenya inkomoko yanjye
kwandikira na musaza wese ibyo byonyine byatumye Janete yemera ko afite undi muryango mu Rwanda ahubwo byabaye ngombwa ko bakoresha ikizamini cya DNA ise wa Janete yatanze ikizamini na Janete ubwe gikorerwa mu Bwongereza maze ibisubizo byerekana ko Janete ari umukobwa w'umusaza Sebarinda Leonare birangira agarutse kwivuko nyuma y'imyaka 23 mu gitaramo cyahuje abo mu muryango wa Janete abaturanyi babo wari umwana atandukana n'umuryango we yagaragaje ko mu Butaliyani yakuriye ndetse akaba yarashatse afite umugabo n'abana babiri umugabo yari yamuherekeje Janete Chiapero nawe yaragaragaje ko yishimiye kumenya umuryango mushyashya avukamo nyuma y'umuryango wa Mureze mu gihugu cy'Ubutaliyani yari asanzwe azi yavuze ko kwemera ko afite undi muryango mu Rwanda byabanje kumugora yabivuze mu rurimi rw'Igitaliyani gusa asemurirwa n'abazi urwo rurimi
questo effettivamente è stato un viaggio lungo anche per me perché non ho veramente mai pensato che la mia famiglia potesse essere in vita e quindi questo è il motivo per cui non ho mai creduto alle parole di Vincent.
Qui ati rwose nange byarankomereye cyane nta na rimwe nigeze ntekereza ko umuryango wanjye ukiriho niyo mpamvu ntigeze nemera ibyo musaza wanjye yambwiraga.
Birashoboka ko hirya no hino hashobora kuba hari abana bameze nka Janete kugeza igihe batarabonana n'imiryango yabo mu bajyanywe mu Butaliyani honyine muri 1994 uwahoze ari umuzamu wo mu kigo cyitirirwa umupadiri w'Umutaliyani Mingeti bwana Harindi Ntwari yemeza ko muri 1994 abana barenga 50 aribo bavanywe muri icyo kigo bakerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani ubamwe baragarutse abandi ntibabashije kumenya imiryango bakomokamo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Intarama mu karere ka Bugesera.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika. Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Tuve mu Rwanda tuje Iarusha. Urwego rwashiriweho kurangiza imanza zasigajwe na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha yahoze icira imanza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda rwatanguje igikorwa cyo kwerekana amasanamu n'amashusho agaragaza ibyaha bikomeye byakorewe abana mu gihe cy'ihonyabwoko. Ibyo byaha birimo ubwicanyi bw'agashinyaguro, itsembatsemba, ugufata ku nguvu abakobwa n'ibindi. Mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru Iarusha aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Ubwo rwego rw'ishami mpuzamakungu ONU ruvuga ko mu kwerekana amafoto n'amasanamu acira habona inge n'abana bakorewe bakongera bagakoreshwa amabi mu gihe cy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda ari uburyo bwo gukangurira isi yose kugwanya ibyo byaha. Rubenyesha ko ayo masanamu n'amafoto ari bimwe mu byatanzwe igihe imanza z'abagirizwa ihonyabwoko bariko baraburanishwa na Sentare TPR ubwo rwego rwasubiriye. Imwe mu masanamu menshi yerekanywe niyo ku isengero Sainte Famille iri mu gisagara cya Kigali ahari urwibutso rw'abatutsi barenga 10,000 bahiciwe. Iyo sanamu yerekana amaborogo n'amarira y'abana babonye ingene abo bavukana hamwe n'ababyeyi babo bicwa. Hari amafoto yerekana imbere y'uko bwicanye buba n'inyuma yaho. Urwego rwa ONU ruvuga ko abenshi bagizwe n'abana, abagore hamwe n'abakiri bato bahiciwe. Ruvuga ko byatumye abatasize ubuzima basigarana ibikomere mu mitima maze akaba n'abahahamuka. Ayo masanamu yakuwe mu rubanza rwiswe urwa Tarsis Renzaho yatwara igisagara cya Kigali akaba na koronere mu gisirikare cy'igihugu. Muri iryo yerekanwa ry'amasanamu habonekamo kandi byabereye muri prefecture ya Kibuye ubu ni mu karere ka Karongi intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Umwana w'umukobwa abonekamwo avuga ko yari afite imyaka 15 mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 amajenecena 1994 aho yakoregwa mabi avuga ko atari bwigera abona yega cyane ingene yari yahungiye mu bitaro byitwa Mugonero munyuma we n'abandi bakobwa babiri bari kumwe bagafatwa ku nguvu nabo yitako arabicanye bakozeho nyabwoko. Ayo masanamu nayo yakuwe mu rubanza rwiswe urwa Mikaheli Muhimana yahoze ari umuhanuzi aho hahoze hitwa muri prefecture ya Kibuye. Muri ako karere nyene herekanywe ibyashikirijwe n'umuganga yakora ku bitaro bya Kibuye mu kwezi kwa gatano umwaka w'igihumbi kimwe 1994. Mu majambo yiwe uwo muganga avuga ko ico gihe abana b'abatutsi 72 bari barokotse ubwicanyi bajanywe kuri ibyo bitaro. Avuga ko bari bafite imyaka iri hagati y'8 na 15 hanyuma abo bana barasorwa mu bitaro ku nguvu baricwa. Ugwego gwashezeho kurangiza imanza zatsigajwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yahoze icira imanza bakozeho nyabwoko mu Rwanda muri 1994 rurerekana kandi bimwe mu biganiro byaciye ku radio RTRM ruvuga ko byari bigamije gukokeza iho nyabwoko ryakorewe abatutsi no kubibugwanko. Ibiganiro bishimikirwa ko nibihamagarira kwica abagore bibungenze kwica abana hame no kubaha ibigwanisho. Muyane mafoto n'amasanamu ubwo gwego gwashize habona ibyashikirijwe na bamwe mu basirikare bishamwe mpuza makungu ONU bari mu Rwanda igihe cy'ihonyabwoko. Ubwa mbere umusirikare w'ipete rya major yigana ingene yiboneye ibiziga by'abana bari banezwe mu misozi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uwo musirikare avuga kandi ko ku nshuro ya kabiri yashitse kuri paruwasi ya Gikondo mu gisagara cya Kigali mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 agasanga akayira kaja kuri paruwasi kuzuyemo ibiziga by'abana nayo mu isengero ubwaho agasanga hariyo ibindi biziga by'abana barenga 150. Ugo gwego gwashezweho kurangiza imanza zasigajwe na TPR rumenyesha ko ayo masanamu n'amafoto yerekanywe ari make cyane ugereranje n'ibyaha byakozwe. Gusa ugo gwego ruvuga ko ari kimenyetso kigaragaza ko agateka k'abana kahungabanijwe bikomeye rugatera kamo amakungu hamwe n'imigwi igwana ko yokwama yitwararika gukingira abana naho hoba ari mu gihe cy'intambara. Inyuma y'imyaka 20 sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR yakirizo manza n'ibirego yaburanishije abantu bakomeye 93 bagirizwe ibyaha by'ihonyabwoko abantu 85 muri bo bagiriwe n'ibyaha barahanwa mu gihe abandi 14 barekuwe kubera bejejwe canke barangije ibihano baciriwe. Pye Clavin y'inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tuviye rusha tugaruke mu Burundi. Abarimyo bo muri komine Gihanga bahora barima ku nkengera zishamba cimeza cha Rukoko barashima ko bagiye gusubira kurimirayo. Ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bubanza hamenyesheje ko bagiye gusubira kurangurira ibikorwa by'uburimyi muri iyo micungararo. Ninguru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka.
Ico kibanza cari kimaze igihe ari umuziro kubarinyi muri komine Gihanga no mu micungararo kiri hagati y'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke n'ishamba cimeza rya Rukoko. Buramatari w'intara ya Bubanza irimwo iryo shamba cimeza yafashe ingingo yo gusubira kurekurira abarimyi gusubira kurimira muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga. Tarasise niyo ngabo yibutsa icari caratumye abanyagihugu batarekurirwa kuja mu Rukoko.
Baragenda kurima bagaca barengana akaribi bakamanuka gushika indani mu Rukoko. Aho naho bashika ni harimwo ndaguhakararo hano bita mu kimira basore. Nuko rero umwanya turiko turavugana twavuganye kandi n'abasirikare basanzwe bacungera umutekano ngaho onye muri iyo shamba. Nibo nyene baravuga bati ngorane twebwe dufise si uko abanyagihugu binjira kurima aho barekuriwe. Ingorane dufise ni umunyagihugu arengana urubibe rwahategerezwa kugarukira.
Abari basigaye baraba mu Rukoko nk'ibwishwa bashima iyo ngingo yo gusubira kubarekurira kuja kurima ku nkengera z'ikibira cya Rukoko. Uno yahora arimira aho mu Rukoko hafi ishamba cimeza yibuka ibyo yatakaje igihe bafatirwa ingingo yo kudasubirayo.
Iyo ngingo yafashwe ivyacu twari twarimiyeyo vyeze ibindi bigira vyere mbere byinshi ubu ugeramaze n'ukorerayo. Twe rero tukibaza tuti none igihe mu Rukoko harihe intambara zikomakomeye z'imigwi yahorirwana n'abasirikare ba leta indege hejuru abasirikare hasi k'abanyagihugu binjirayo bagasenya bakarima. Ariko uyu munsi turi mu gihugu kirimwo umutekano ntangere hakacasoka ingingo ibuza abantu kuja kurimira mu Rukoko. Twebwe twumva kumengwa na gahotoro ahubwo leta yohindura bakumbure
abarimyi bo muri komine Gihanga bagiye gusubira gusohora isuka bakaja kurima mu kibanza kiri hagati y'ishamba cimeza rya Rukoko ni barabara rya Bujumbura c'ibitoke bafise ico basaba bashikiriza zimwe mu ngingo mperekeza z'iyo ngingo yafashwe zotuma ivyabaye mu meza aheze bidasubira
nibatume baraba imyisi ifate nk'itatu mondwe yo gukurikirana indimiro ziriyo no gukorerayo izindi indimiro ziteza imbere igihugu no guteza imbere ingo n'imiryango hanyuma rero ico onya ndibaza ryoba ari terambere rimwe mu materambere baba ariko barateza imbere abanyagihugu bo muri komine ya Gihanga n'abanyagihugu dufate begereye ico kiyaya n'abandi bava kure bagikoreramo ukugira bikunde abo bantu biyoroganize kuko ibigira inama ngo bigira imana
buramatari w'intara bubanza abwira abagiye gusubira ku bikorwa vy'uburimyi muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga bimwe mu byo bategerezwa kwisunga
tugasaba rero vy'ukuri abene gihugu uno munsi twabivuganye na mustanteri turavugana n'umukomanda batayajejwe abasirikare bakorera aho ngaha muri ico gice ko bagenda bakerekana akarimbi aho gace tugasaba ko atamwene gihugu yohirahira ngo harenge kuko uzo harenga azofatwa nk'inkozi y'ikibi ni yagira isanganya rero ntazohave arira turaba
iyo ngingo yo kurikurira abarimyi ifashwe inyuma y'amezi atatu kurengana ibarabara rya Bujumbura c'ibitoka ari umuziro mu nama y'umutekano yabereye Gihanga irongowe n'abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi w'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwari hagati mu gihugu bashikirije ibintu bibiri byari byatumye kuja mu Rukoko bihagarikwa umutekano wari umaze igihe uhungabanywa n'abitwaje ibigwanisho bazananye aho mu Rukoko n'isamburwa ry'iryo shamba cimeza rya Rukoko bavuga ko ryari ku murindi udasanzwe muri komine Gihanga y'intara bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ubu noho n'umwanya wa sport n'imikino tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
urakoze Oriane amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo turavuga ku nkino z'ubuhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uza mu gihugu c'u Burusiya inkino rero zisoza ubuhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uza mu Burusiya zizobandanya muri yindwi mu turere dutandukanye two ku isi mu karere k'Iburaya mu nkino ziza kuba uno musiku wa kane mu mugwise Azerbaijan iza gukina na Republika ya Czech Norvège iza gukina na San Marino mu gihe Ubudage buza guhura na Irlande mu buraruko mu mugwi Pologne iza guhura na Armenia Denmark iza gukina na Montenegro Kazakhstan iza gukina na Romania mu mugwi F Ubwongereza buza guhura na Slovenia Malta iza gukina na Lithuania Ecosse ikine na Slovakia ku munsi wa gatanu mu mugwi D Georgia izokina na Pays de Galles Autriche izokina na Serbia Irlande izokina na Moldavia mu mugwi J Israel zohura na Liechtenstein ubu Taliano buzokina na Macedonia mu gihe Espagne izokina na Albania mu mugwi I Croatia izokina na Finland Kosovo ihure na Ukraine mu gihe Turkiya izokina na Iceland mu nkino zizoba ku munsi wa gatandatu mu mugwi H Bosnia Herzegovina izokina n'Ububiligi Gibraltar izohura na Estonia Ubugiriki buzokina na Chypre mu mugwi A Usweda uzohura na Luxembourg Biyorusi izokina n'Ubuholand ubu France buzohura na Bulgaria mu mugwi B Letonia izokina na Mazinga ya Fero ubu Swiss buzohura na Hungary Portugal izokina na Andorra hari n'izindi nkino zitari nke zizoba ku munsi w'Imana mu karere k'Iburaya inkino za nyuma zizosozera zizoba ku munsi wa kabiri mu karere k'Iburaya Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC duherahereze mu karere ko muri Amerika mu bumanuko amunkino zisoza ugugene kwa kuja mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka uza mu Burusiya ziza kuba uno munsi wa kane Bolivia iza guhura na Brazil Venezuela iza gukina na Uruguay Argentina iza guhura na Peru Chile ihure na Ecuador mu gihe Colombia iza gukina na Paraguay mu nkino zizoba ku munsi wa kabiri windwiza ari nazo zizosozera ugugene kwa kuja mu gikombe c'isi yose mu karere ko muri Amerika mu bumanuko Uruguay izohura na Bolivia, Peru izokina na Colombia, Ecuador izokina na Argentina, Brazil izohura na Chile mu gihe Paraguay izohura na Venezuela. Haniho hagarukiye makuru twahita bafitiye inkino muri iki gitondo.
Harakoze mugenzi wacu yadushikirije amakuru ya sport n'imikino, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka yarateramije ibiganiro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fasil Gebeyehu adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Tubifurije umunsi mwiza, naho mu kanya kari imbere mu yandi makuru ya Radio Ijwi ya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.